Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe uyu munsi ni kuwa mbere itariki 14 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2018, ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga gitaramijwe na Frederic Undikije. Uyu munsi niho igikorwa cyo kwiyamamariza gutora yego canke oya mu matora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro ry'u Burundi gihava kirangira. Two kwibutsa ko iryo tora ritekanijwe ku igenekezo rya 17 y'ukwezi kwa gatanu, ni ukuvuga mu minsi itatu iri imbere. Mu ndwi zibiri igikorwa cyo kwiyamamaza camaze, abahurikiye mu migambwe itandukanye hamwe n'abarongoye amashirahamwe barashikirije ivyiyumviro vyabo vy'ukuntu igikorwa cyo kwiyamamaza cariko kiragenda. Ahanini abariko biyamamariza gutora uya barashikirije amakuru avuga ko abanywanyi babo baturikwa bakanaterwa ubwoba mu bice bitandukanye by'igihugu, mu gihe ngo hari n'ababandanije kwitirira urunani batarimo kugira ngo bayovye abandi. Mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu buca ariko munsi wa gatandatu, naho umurwi w'abantu bataramenyekana barakoze igitero mu ntara Cibitoke cagandaguye abanyagihugu barenga 26. Mu kiganiro cyo munsi muri sanga twatumiye Jangwa Gilbert Beko arongoye ishyirahamwe gishinze gukurikirana amatora imbere y'uko aba mu gihe nyizina cy'amatora hamwe n'inyuma y'amatora. Muri neza Jangwa Gilbert Beko.
Amahoro neza nyakubahwa mwandikije.
Murakomeye?
Yego turakomeye kandi turamukije abakozi bo muri radio yanyu ya Amerika. Twongeye turamutana n'abenegihugu b'Abarundi bagira batwumvirije n'abanyamahanga bose n'Abarundi bose baba mu bindi bihugu agira bumvirije ijwi rya Amerika n'ibiganiro tuza gushikirizako.
Egome turi kumwe kandi na Pierre Claver Nahimana, umunyamabanga mukuru w'umugambwe sa Abanyafrodebu. Mwiriwe neza Pierre Claver Nahimana.
Mwiriwe neza Nkundikije. Ndongeye ndaramutsa n'abumviriza bose ijwi rya Amerika.
Murakomeye namwe?
N'amahoro turakomeye gushika kino gihe.
Egome turi kumwe kandi na Emmanuel Babinyekane, umurundi ahora afite uruhara rukomeye muri diaspora mu iki gihe akaba ari mu Burundi. Mwiriwe neza Emmanuel Babinyekane.
Muriwe neza Nkundikije, nkaba ndamukije n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika bariko baratwumviriza.
Murakomeye?
Ego n'amahoro gushikaho tugeze ubu. N'amahoro yigenza uretse bijara biciyemo gusa mu ntara ya Cibitoki, aho abagizi ba nabi baje bakaduhekura bagahekura abantu bari bisinziriye ataco babahora. Ahandi umutekano ni sawa.
Egome imbere yuko rero tuvuga hari ni kugikowa cyo kwiyamamariza gutora ego canke oya, nashaka dutangurire ku gitero. Ico gitero muvuze cagandaguye abarundi ataco bazira, igitero cakozwe ku bantu badashobora kwivuna. Ubwa mbere na mbere twashaka guhoza imiryango y'ababuze. Reka rero ariko dutangure kuri mwebwe mushiyantahe Pierre Claver Nahimana, ico gitero cakozwe mu Cibitoke mu giha insiguro nke.
Kuri ico gitero cakozwe mu Cibitoke kigahitana abarundi batari bake, twaramaze gushikiriza aho duhagaze mu muganga w'Isonafuri. Twarashikirije yuko duteye ivyasi ico gitero n'abagikoze, tubona yuko ari kibi gikomeye cane gose. Tugasaba ahubwo yuko abarundi bose boja hamwe kugira ngo ntibitandukanye muri ibihe bikomeye nk'ivyo, kugira birinde baze baracunga kugira ngo ibintu mwene ivyo ntibisubire. Twongera turahoza imiryango yabuze. Twongera tuvuga yuko ibintu mwene ivyo ntibishobora kubaka igihugu na gato, nta siguru na ntoyi ushobora kubiha ya politiki canke y'ukundi kundi bavuga ati nakoze ibintu mwene ivyo. Ivyo n'ibintu bidakwiye gukorwa na gatoyi, twiyamirize.
Twa twifuje ko twovugana n'umutetsi yajejwe ari mu bushikiranganji bujejwe utungane canke ka numuvugizi w'ubushikiranganje ariko nibaza ko abafatiwe na mabanga turabandanye tubarondera kugira ngo batubwire ukuntu ico gitero cabaye niba amatohoza naho nyene ariko aragira ico ashitseko ariko namwe mushira ntahe Emmanuel bamenyekane nashaka mutubwire ukuntu mwa ubonye ico gitero mu giha isiguro nki ico gitero kivuze ki
egome murakoze kumpereza ijambo kuvyerekeye ifyico gitero cabaye ku munsi wa gatanu icambere cyo nashaka kumenyesha abari ko baratwumviriza nuko jewe mvuka mu ntara ya Cibitoke nyene uwo munsi tukaba twari twiriwe muri komine ya Mabayi aho twari twagiye kuraba ukugene bari ko barigisha ivyo gutora ego canke oya iribwiriza nshingiro hanyuma ibikorwa byari byagenze neza bona abanyagihugu bose bari mu mabarabara kandi bari no mu migambwe itandukanye twese dutahuka mbere n'amasaha akuze ko je nayo navuye mu Cibitoki hafi saa 12 n'inusu duca mu ibarabara ryose tubona ari umutekano ntangere hasanzwe hariho abapolisi basanzwe bacungeye iryo barabara hanyuma niho ubuke mu gitondo twaza twumva ko iryo barajyaguye twe twaguye mu gahundwe twumvise abantu bishwa baribo ugasanga n'abantu babirimizi atakina kimwe basa basana n'ibya politike ugira ngo nibyo babahoye uretse nibyo nabo bari aba politike ukugene babishe kwica abantu batagira ico bivunisha batazi ico bazira urumva ko bibabaje cyane gose muri bino bihe tugezemo mu ncamake rero byaratubabaje cyane gose kandi bitubabaza twebwe nk'abavuka ntara ya Cibitoki twamye tugira abantu baza barondera ivyicaro vya politike ugasanga barinjiriye mu ntara z'iwacu barisha abantu ataco bazira kandi benshi muri abo bantu atani vya politike barimo turasaba rero kandi turizeye ko nkuko umushikiranganji w'igihugu w'umutekano hagati yabivuze ko abantu bakoze iryo bara Uburundi buzobakurikirana bakurikiranire niyo bagiye kugira bahanwe bimwe biboneka kugira abenegihugu babe mu gihugu batekanye ataco bariko barazira
igome namwe
rero abarundi bose no mu migambo yose no mu ntara zose no mu butandukane bwacu dufise bo kwifatanya n'abanyecibitoki kugira abantu bakoze iryo bara baze bakurikiranwe kandi bose bategwe ivyatsi yuko ntabwo byumvikana kugera boza kuvumbura abantu mu itiro bakabica bunyamaso
mushya ntahe Gilbert Beko unjangwa Gilbert Beko mwebwe murakwikira amatora imbere y'uko aba gihe cy'amatora ika n'inyuma yaho ico gitero mu giha isiguro
ebwe muri onelope twara bikurikiranye turumva nyine ingene bagiye kwica abantu iyo migwi yabishe n'imigwi y'ingozi z'ibibi tubona yuko ari ibintu bari bamaze iminsi bavuga bijyanye n'ibihuha mu Burundi bavuga yuko ngo ibwirizwa nshingiro ntibitogwe ugasanga hariho imigwi yinyegeje iyo migwi rero ishobora kuba iri muri Congo Kinshasa akaba nabo bashigikiye bari hajya muri za Rukoko abo rero nibo boba bariko barakora ibyo bintu by'iterabwoba kugira ngo baburagize batere ubwoba urumva bari bamaze iminsi bavuga yuko hariho abana ngo bariko ngo baranyuruzwa ariko igipolisi kikaba carabihinyuje inzego zose z'umutekano zirabihinyuza ibyo byose rero bijyanye n'ibyo ni iterabwoba kandi n'ibintu bibi cyane kuko bica abenegihugu bagira ubusa kandi bari abagejejwe imigambwe bose bubahirizwa mu kwiyamamaza kwabo nta kuntu na kumwe rero hobaho imigwi nk'iyo twebwe muri one Europe tubona yuko ari ibintu bitagira izina bitagira isiguro kubona habaho umugwi wiyadukiza ukagenda kwica abene igihugu mu gihugu hagati atacu bazira atani bya politiki bashobora kubaziza ibyo ni ibintu by'agahomera bunwa bikwiye kugwanywa tugasaba leta rero cyane cyane yuko leta igira uruhara mu gucungera umutekano w'abene igihugu naho babaciye mu byahumye ariko bagakoresha inyabune isanzweho kugira ngo uwo hirahira ngo asubire kugaruka gukora ibintu nk'ibyo bamufate mpiri bamucira urubanza bakoresheje amategeko.
Egome tugarutse naho ku gikorwa cyo kwiyamamaza cyari kimaze indwi zibiri shyirahamwe on Europe ryakurikiranye icyo gikorwa. Murasha kutubwira mu majambo make cyane rwose mu kanya gatoyi ukuntu mwakibonye icyo kiringo cyaravuzwe ko menshi abantu ikabatera ubwoba abandi itandukanye n'imigambo itandukanye eka nabitirira umugambwe cyangwa urunani batarimwo mwebwe icyo gikorwa mwakibonye gute mushya ntahe njangwa jibebeko ukanye gato
yego me muri iminsi 13 iheze kuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuguruye imyiyamamazo itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu kuva itariki zibiri rero bake batangura kugurura neza imigambwe yose irajya ku kibuga irugurura imyiyamamazo yo gutoresha ego canke oya ibyiza shingiro. Twabonye neza yuko muri rusange byagenze neza cyane kuko imigambwe yose myinshi yavuga rumwe na leta aho niho hatandukaniye mbere n'ibyahahora mu myaka iheze. Ubu imigambwe myinshi itavuga rumwe na leta nayo nyine itoza ibyiriza nshingiro ego kandi ikazoritora ego. Icyo ni ikintu gikomeye cyerekana yuko demokarasi iri kiratera imbere mu Burundi.
Muri ko muvuga ko imigambwe itavuga rumwe na leta yari kwiyamamaza ivuga itora ego
ego itoza ibyira bene igihugu yuko boritora ego biratandukanye n'ibyahahora kare imigambwe itavuga rumwe na leta yahora itoza ibitandukanye n'ibyo umugambwe uri ku butegetsi wigisha cyangwa ibyo leta ishaka. Icyo ni ikintu gikomeye cyane cyerekana yuko demokarasi mu Burundi iri kiratera imbere muri iyi myaka turimo. Hanyuma ikindi nacyo ni uko imigambwe yiyamamaje nta n'umwe wahuriye ku kibuga n'uwundi. Leta yarashoboye, abajejwe intwaro barashoboye gutegura neza ibibanza bakoreramo imyiyamamazo ku buryo wasanga umugambwe wose wateguye umwiyamamazo abajeje intwaro bawereka aho ukorera ntabashwanye hagati yabo kandi n'abenegihugu bari mu migambwe itandukanye bagenda no gukurikira abigenga abigisha gutora oya nta mwenegihugu n'umwe yagiriwe nabi ngo nuko yagiye kumviriza
ayo makuru aratandukanye.
Tubona yuko ibyo bintu byagenze neza muri rusange nihaba hariho nk'utunenge dutonya n'utunenge tutari gutuma imyiyamamazo igenda nabi cyangwa ivuga ngo ntiyobandanya. Imyiyamamazo yagenze neza muri rusange, umutekano wari ukwiye kuri bose kandi abenegihugu bagenda bafatanye mu nda barakundana aho twagiye turaca kenake mu maprovense menshi. Hanyuma ndafise abaserukira on Europe mu gihugu cyose raporo nshyize nuko n'ukuri imyiyamamazo yagenze neza cyane.
Ariko iyo raporo mufise iratandukanye mushyira ntare njangwa Gilbert Yabeko n'amakuru yatangajwe avuga ko cyane cyane abahurikiye mu runani Amizero baturubitswe mu bibanza bitari bike bitandukanye.
By'ukuri niyumvira yuko hajya abantu batavuga rumwe na leta cyangwa bafashe ingingo yo gutoza ibwirizwa nshingiro oya. Kenshi aba ari amajambo ya politiki kuko twebwe dukurikira observation gucungera dukoresha ubuhinga ntituraba iyo habaye nk'umuntu umwe yashwanye n'uwundi cyangwa ugasanga yakoze amakosa bakayamufatira ko wewe wagaca yiyumvira yuko ari muri rusange ko babanye babagiriye ukuntu. Twebwe turanabiharura tukabyerekana mu mapursantaje tukerekana ama ubunenge pursantaje yabwo tukerekana n'ibyashobotse byose ingene bigenda no kuvuga yuko atawobesha ngo baramuhohoteye mu kwiyamamaza abigenga ntibahohotewe ibyo nibyo n'ibintu bakoresha bya politiki baba imigambwe kandi ikindi gitangaje nyakubahwa mumenyesha makuru kandi kiryoshye n'ukumva mu Burundi nuko imigambwe ariyo yahiganywe ubu imigambwe niyo yahiganywe si bya bindi bivuga ngo leta ngo irikiragira ibi mugabe imigambwe yarahiganywe kandi turizeye kugira nshingiro abenegihugu bazoritora
Mushe na hee Pierre Claver na hima na kumugambwe sawanya Frodebu vyagenze gute hari muvuye iki kuri ico gikorwa kigiye kumara indwi zibiri
mu bisanzwe kuri iki gikorwa cyo kwimamaza kiriko kirarangira wiheje ingene cyari cyatanguye imigambwe yari yakitabye ari myinshi kandi mu ntango warabona yuko mengo ibikorwa birashobora kugenda neza ariko nkumbura iyo hataba nk'iyace bicamo byo muci bitoke bituma nkumbure haba mu mwijima muri iki kibazo umuntu ari kugira indi raporo ariko kuvyo twabonye hariho ahantu hamwe hamwe intara zimwe zimwe amakomine amwe amwe turafise raporo kuko abaduserukira mu makomine ma province baraduhaye amaraporo ahagije atwereka yuko mu makomine amwamwe abanywanyi bacu bagiye barahohotegwa ugasanga hamwe hamwe mu makomine amwamwe abahategeka barabuza umugambwe Sonya Fodebu kwiyamamaza canye bakabima nk'ibibanza bakabangira kujya mu kibanza kinini bakagerageza ariko bikanka ahandi naho hakabaho abanywanyi bahohotegwa hamwe banakubitwa bakamerwa nabi ibyo byarabaye nico tuma tuvuga tuti ntibyageze neza nkuko twabyifuza kuko hari ibintu byageze nabi
marashobora gushikiriza ivyo birego nk'umurwi ujeje gutunganya amatora
ibyo hamwe twabashikiriza ahandi nturaho nkumanya kubyegeranya kugira ngo tuvyandike tubitange kubyaba umwanya muto cyane gose hamwe hamwe twabishikirije ahandi twabishikirije ariko tuzoronka umwanya wo kugira raporo yo kuri ibi byose kuko ubu turi ko turabironka
mu gihe amatora azoba ku igenekezo rya 17 mwihweje ibyo bintu byose byabaye muzokwemera ibyavuye amatora
naho byagenze gucya twebwe raporo tuzotanga raporo yuko ku byadushikiye byo twabonye ahanana ko turabifitiye ibyemezo ama aho bitagenze neza turahabona tuzobivuga tubishikirize mugabo ibizova matora navyo ico n'ikindi kibazo yaba oya yaba ego ikizovayo twebwe twaramaze kuvuga yuko tuzakira ico
Emoshana he Emmanuel abenyekane namwe mutubwire majambo make cyane gose mwarakwikiranye icyo gikorwa mu ntara zitandukanye z'igihugu cyagenze gute ku bwanyu
Ego me murakoze jewe imbere yuko mvuga kunyene byagenze nashaka kuvuga nk'umuntu yabaye hanze yabaye iburaya imyaka irenga 20 nagiye mbona kugena abandi biyamamaza ubyukuri ndabyo kugene byari ko biragenda hano mu gihugu hagati nsanzwe mfite akazi gatuma nja mu ntara zose mu maprovince yose mu makomine yose nkabona kugene ibintu byari ko biragenda je ndashobora kuvuga ntihenda ko Uburundi bushobora kuba n'akarorero ku bindi bihugu byo muri Afrika na bya bihugu by'Uburaya bikunze kuduhereza amasomo bikaza kuraba ukugene ibintu byari bitunganijwe mu byukuri nkuko nari nababwiye nko mu ntara ya Cibitoki aho naciye mbona umugambwe CNDD-FDD uri kurazibukana n'umugambwe wa Gwasa bamwe biyamamariza hariya abandi biyamamariza hariya byaratuyoheye cyane gose nka twebwe twarabaye no hanze ukabona uti ibi bintu ni byiza birabereye nk'uko jangwa yari yabivuze ukabona ko hari abantu batavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi bariko baravuga bati muzotore ego nk'umugambo uri ku butegetsi ukabona nabandi batari mu mugambwe umwe n'abari bakavuga bati ntimuzotore muzotore oya ukabona ko bose bahana ibibanza bagira mu izo mitingi abanywanyi bavana muri ama mitingi bagahoberana bagasangira agacupa kakavu na musasa nukuri byari bibereye nuko nyene haci hazamwo aba bagizi ba nabi bakica abantu n'ahandi hoho muri rusangi nukuri ntawovuga ko aya ma mitingi yagenze nabi canke ngo abo bahohoteye
ego mu kanya gatoye cyane rwose aho mwagiye mukabona nk'abahohoterwa bo mu yindi migambwe mwagifashe mu gute mwara tanze impanuro canke byagenze gute
oya twebwe aho twagiye twasanze ahubwo kuko bari basanzwe bazinanyi kandi benshi bari bazi aho batumbereye mu gutora wacusanga iyo bahejeje muri ama mitingi ahubwo baza gusangira agacupa bavuga bati ahubwo haratebye gushika iyo tariki ya 17 kugira tugaragaze ikiri ku mutima wacu tubishire muri amasanzwe y'amatora mu by'ukuri yaho naciye nta hamwe nigeze mbona bashamiranye
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Renova mwiriwe neza egera telefone Renova uvuga cyane
mwiriwe neza
muri hehe ga Renova
mu ntara ya Cibitoke
ego me izina gikirundi ninde
ba
izina ryawe gikirundi
ni kubw'Imana Renova
kubw'Imana murafite ikibazo murafite cyumviro
ego nande nafite cyumvira nagira nterere mu bisanzwe
ego
kuko ikibazo mwari ko muvuga byerekeye imyiyamamazo mu bisanzwe imyiyamamazo yagenze neza ntaho duherere ino mu ntara ya Cibitoke apare yuko haciyemo insida ugasanga donc tukagira ikibazo cyo kubura abacu donc n'ibintu byatubabaje cyane dayere tubonera no gusaba yuko ubutungane bwokora bukatukorera amatohoza tukamenya baduhekuye ama mu busanzwe kuzerekeye ibintu by'imyiyamamazo y'abategetsi bazitwayemo neza mu busanzwe n'abanyagihugu bazitwaramo neza umwe ruvuze ukuru gakwira hose hatabaye gushamirana kw'abategetsi n'abanyagihugu nta n'umwe agira gutya avuga ngo ariko arashamirana niyo habayeho gushamirana ni kuvuga aba umutegetsi runaka atagerageza kugira gute kwamira akavuga ati sivye twabategetse mukora hama abanyagihugu bakagera gute bakabikurikiza nihaje ubona yuko mu bisanzwe habayeho nk'ikintu bakareka abanyagihugu bakavuga bakaguma bashamirana nuko n'abategetsi babo bagize gute babigizemo uruhare mu bisanzwe rero imyiyamamazo nko mu ntara y'iwacu yagenze neza sike nko mu makomine nka yose abo bavuga ngo barashamirana nayo ni bamwe usanga ari nk'utuyoga banywa baborewe ugasanga bariko baharira ariko nabo nyene ntabwo byigeze biba kenshi nk'uko nk'imyaka yahera twahora tugira gute tubibona gusa ikintu nabonye muri ibi bintu byiyamamaza byahabaye gusa mu Burundi ingorane nahabonye ni uko hari imigambwe myinshi kandi iyo migambwe myinshi ihari ugasanga yitwa yuko iri ku rubuga nta ugasanga igifite abanywanyi ugasanga ni nk'ibiri gusa iyindi yo ikagendera mu mababa y'iyo iyibiri gusa n'utamaje n'utanga nk'akaruro uri kuraba ku myiyamamazo iri kiraba kuvuga yuko umugambwe CNDD-FDD niwe wa mbere ushobora kuba ufite abanyagihugu uzakurikirwa n'amizero y'abarundi iyo abo bantu babiri rero abandi bose baza biheka kuri abo bantu bose nacyo gituma usanga abantu bafite urujiji bakibaza ati mbe naho tuvuga ngo ni demokarasi iyi migambwe tubona ko ntuze nta bikorwa byayo tubona
nayo
ntumbero
urakoze Renova ku cyumvira mushikirije nagomba garuke kuri mwebwe mushya nta njangwa Gilbert Beko mwavuze ko hariho imigambwe itavuga rumwe na leta yariko yiyamamaza isaba ko abanywanyi bayo botora ego iyo migambwe murashaka kuyitubwira
ndabivuga yose mugabo irako iminyinshi irashika nka 28 hakaba rero urabona hariho ingorane usanga zihari mugabo kenshi abantu ntibazimenye cyane cyane nk'abantu baba badakurikirana cyane iby'u Burundi cyangwa bari kure ugasanga bumviriza abantu benshi nk'ubu unye genda atangaye kumva yuko Prodebu yuko ivuga yuko hari abantu bayihohoteye kandi twebwe muri Onerope dufise abaservatere 53,000 mu gihugu cyose ku mitumba hose nta hantu namwe tutari nta bataraporo nimwe nigeze ndonka y'icyo kintu kandi iyo ndakironka mba naciye nsaba seni igaca ihaguruka ngasaba Leta y'u Burundi buno nyine nari guca ndabivuga no kuri radio kugira ngo abantu bose na Leta izumve kandi ibihede ibikosore kuko twebwe ntitugejwe bose turabafasha bose ibyo rero birantangaje kuko ndabyumvise nk'ibitangaro kuri jyewe n'ukuri hanyuma ikindi nacyo navuga hajya hari n'ibintu byinyegeje ibyo byinyegeje ni ibihe ni uko hariho abari mu Burundi bari muri Sinarede hakaba abandi bari mu Burundi muri bo baguma bagira bati ko Leta y'u Burundi tutari muri yo abari muri Leta twebwe tutaronka ibyo bibanza twarondera ikintu cyose naho cyaba cyiza reka tucanke urumva bo rero bakabyidumizamo bagaca bahakana ikintu cyose ubu rero ibyiza nshingiro ni bishasha mu 2015 baragombye kurihindura biranka mugabo barabishaka ubu rero hariho byinshi byahindutse kandi twe twabikurikiranye kuva kera n'ibiganiro by'iharusha turagenda n'ibiganiro bira mu gihugu hagati tukagenda tukabyumviriza tubona yuko abarundi gushika umunyene boba bariko bapfubutsa abo bose usanga ari abantu baba umwe si n'umugwi ukomeye ni umuntu umwe ku nyungu ziwe ashaka yuko abarundi bajyana bagasubiranamo ubu muri iki gihe igihugu cy'u Burundi by'amoko byarahagaze nta migambi yose no muri Prodebu nyakuri mu bantu bose mu migambi yose muri CNDD-FDD barimo bose ubwoko bwose mu gisirikare bose bari kumwe nta muntu n'umwe afite icyitwazo na kimwe no mu gipolisi bose bari kumwe n'aba FNL bahora mu ishyamba CNDD-FDD bahora mu ishyamba abaporona abaki ibyo nk'imigambwe yose barimwo muri iki gihugu mu nzego ziraserukira ntibyumvikana rero ko habaho umugambwe n'umwe cyangwa uwigenga n'umwe ashobora kugira akagwi kiwe agatuma ngo genda wica abantu ahanaka naho yoba yarahanywe cyangwa yarapfunzwe cyangwa ari hanze cyangwa atavuga n'umwe na Leta no muri CNDD-FDD harabayeho abafronde nibo kubahuka ngo uno munsi bavuge yuko demokrasi mu Burundi itari kiragenda neza ahubwo ndagusabe mwebwe izi rya Amerika ndabasabe musemerere yuko nabajya bari hanze buba baratashe bagakora amakosa hanyuma bagahunga Leta y'u Burundi ibemerere gutaha baze ngaha mu Burundi hanyuma bashaka basabe n'ikigongwe cyangwa akiri inkoni ngufi mugabo n'ukuri batahe nta muntu yama hanze nta muntu yokwama ariko araturatura kandi afite igihugu cyiwe cy'amavukiro ubu rero twarahanye amasezerano mu biganiro byahuje abarundi yuko n'abari hanze n'abantu bose dusaba n'ikigongwe twese tugatangura ubuzima bushasha bw'igihugu tugategura kazoza k'abana bacu bariho uno munsi
n'abazobu Nzeyimana.
Nzeyimana duka ku jambo ikibazo cy'imbiro.
Ego tunaga mushikirika.
Ego.
Uba ana bizangana bimete mu Burundi.
Mhm.
Yo bakano botaha andi akimeze nabi naza ko atari byo.
Ego.
Ubanza akareka akarinde akaraba inye ibintu tirabica. Halo.
Duka ku jambo turakumva.
Wakanda kwa kala wayo ibintu bitarabica kuko urabona iyo kavuga cha referendum yimirije kuba ntawuzi iyo kizovamwo ntawuzi ko abantu bari hanze bazokwemera gutaha bazi ko babe amatora kandi bati nicyatumye bagenda
yego
naza ho wanda bagasenya rero ibyo byo ngo batahuke atari byo
Ego meleka icyo cyimbero cyawe cyo ki sangira n'amashyaka n'ayo turi kumwe amashyaka na Pierre Claver na Himana icyimbero cha Radio Donné Nzeyimana avuga ko ibihe urundi burimo ngaha muri iki gihe atari bihe byotuma abarundi batahuka mu gihe tubona ko Jangwa Gilbert Beko wewe yari kwatera kamu abarundi bose batahuka duka kwijamo
muri ibi urabona n'igihugu ntikiri kugikogwa cyo kugira ngo gitahukane abantu ubu kiri kugikogwa cha referendum nibaza yuko ingufu nyinshi ziri cyane cyane kubyerekeye gutegura aya matora nibaza yuko abantu benshi bari ko bategura igikogwa cyo gutahukana abantu nibaza yuko muri iki gihe cha nyene cyerekeye amatora ata abantu bavuga ngo rikura tahukana abantu abantu nibaza ko azotahuka nkumbure ibi bikogwa bya referendum byaheze nkumbure baba muri leta abandi babijejwe bahindukirije ingufu zabo kubyerekeye gutahukanisha abantu niko je ndabibona uwo ngo abantu batahu usinzi uko uronka nabo bakira niko ndabibona ego
rekato ico kibazo tukibaze mu cyane Emmanuel amenyekane ubu ni gihe cyuko abarundi bahunze batahuka
mu bisanzwe ibintu byo guhunga ndabivuga nanje nk'uwabiciyemo usanga kenshi na kenshi umuntu ahunga akumvo zimuvuye ko arabye habaye no kugena bayeho no kugena afitaniye imigenderanire n'abandi bantu canke n'inzego no mu gutaha nico kimwe usanga bifatiye ku mvo nyinshi shaka gusanga ari mvo zimezivuye ahatuye kugira bamwakiriye ko yaronse akazi ko atakaronse ko afite icyajya ko afite ahaba nacyo gituma atamunsi uriho ugutaha biva kuri izo mvo zose zikoranye hari abashobora gutaha ko nk'ubu hari abo nabonye bari baje mu kwezi kwa kane kandi dusanzwe tuzi ko mu mahanga yo hegereje ibihe nk'ibusanga hariho ibihuha byinshi byinshi kandi byinshi usanga ari byo gutera ubwoba abantu bidafatiye ku bintu by'ukuri je nibaza rero ko nk'uko Pierre Claver yaje kubivuga ubu nibaza ko abategetsi bari mu bindi bikorwa byo gutegura aya matora y'ibwiriza shingiro igihe cyo kuvuga ngo abantu bazotahe kishobora kuzoza ejo canke hirya ejo kivuye kuri leta mugabo ugutaha kuguma ari ingingo y'umumwe wese bivuye ku byatumye ahunga naho aherereye ukugene ameze nibaza rero ko ubu ku giti cy'umumwe wese nuba arashobora gutaha ko je ndabivuga nk'umuntu ari hano ku kibuga nk'umuntu nanjye nari narahunze kandi nagiye numva amajambo menshi adahumuriza avugwa abaku agaca umutima abantu bari hanze ugasanga rero nk'ibyo byarabibaye mu kibitoki navyo birashobora gutuma abantu bahababuka bakavuga bati i Burundi sahagendwa mugabo nk'uko nababwiye je kwa gatano nari nagiye mu kibitoki nejo kwa Mungu naragiyeyo urumva abantu barabishe mugabo hari abandi bavuga bati nitwo caduheba ngo twihebure ubuzima bukabandanya kuko butabandanije urumva ibintu bica bihagarara baye ugwa NHK navuga ati ubuzima ntikugenza ikinga uteza kubandanya uri pedala yuko utari pedaye uca wikubita hasi
eh
no murumva uretse ibyo rero byaciyemo nibaza ko uno munsi twirihani bujumbura abona kubo buzima ari busanzwe nta atari wabyumvise nta wo kwigera amenya ko hari abantu bangana kuri yabishwe mu kibitoki
tubibutse
umuntu yabaye hanze notera gati no hanura bari hanze ababona babayeho neza abo bana bakabaho neza yuko nta umuntu turi ubuzima se isera amaze kuba nk'agasagara gatoyi umwe wese ashobora guterera iterambere ashobora kubigira
urababona
bameze nabi badafitaho baba
inyishungufingufi mushyantahe Emanuela inyishungufingufi akanya kariko karihuta muri kumwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Gordien muri weneza
mahoro
amahoro muri he Gordien
none mu mashana ya karu
muri he ndumva telefone ya Gordien isani iriko iragorana reka tugaruke kuri mwebwe mushyantahe njangwa Jibia Beko mukanye gatoye cyane gose mutubwire ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi ntibabandanye kubura ubuzima bwabo bivuye ku mirwi yoba idakunda ibiriko biraba mu Burundi ikintu kimeze nk'impanuro mutanga n'ikihe mukanye gatoye cyane gose
ikintu gikomeye cyane naho uno munsi igikorwa cya politiki kiri ku rutonde rwa leta y'u Burundi ari ugutoza no gutora ibwiriza nshingiro n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki akaba agejeje gukurikirana neza akongera agatora cyangwa agatoza ibwiriza nshingiro n'ibindi bihari n'abigenga bose abarundi bose bageje igikorwa cyo gukurikirana iby'ibyiza nshingiro uno munsi si ukuvuga yuko ubuzima bw'igihugu buba buhagaze haba ari igikorwa cya politiki kibayeho mugabo iyo giheze haca habaho intwari yereye hakabaho ubutungane bushyigikiwe kandi ubutungane kuri bose hakabaho no gutegura ingendo ya demokarasi mu gihugu hakabaho no kudahohotera agatera akabyina muntu kakubahirizwa ibyo byose rero no kuvuga yuko ari uko ubwa mbere mu gushyigikira igihugu cyabo abo bose bakumva ko Uburundi butahari ata gihugu baba bafite kandi abene gihugu b'Abarundi ari bene wabo ari abo bavukana ari abishwa ari abakazana babo ari abana babo arabuzukuru babo nta kuntu bobandanya bateramo intambara ikindi naco nobahanura nuko ibiganiro twari dusanzwe turimo mu Burundi bitegerezwa kubandanya ni ukuvuga yuko ibwiriza nshingiro ritowe itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu 2018 yuko kitabuza yuko leta ibandanya kugira ngo ivugane neza kugira ngo n'abarundi bose abarundi baragize ibiganiro hagati mu gihugu ibyo bashyize mu bwiriza nshingiro n'ibyo basanze n'ubu nyine ibiganiro by'igihugu bibandanye ariko ikindi ku bantu batavugana umwe na leta bari muri za sinarede cyane cyane ni ukuri turasabye naho baba bafite ububira bubiri naho baba bafite ububira bubiri bo mu bindi bihugu baronse ntibibagire yuko igihugu batayemo urudogi aricyo gihugu cyo nariya bazogumara abanyamahanga kandi bamerewe nabi nibatahuke baze mu Burundi ibyo byo kuvuganya kubaba umenyesha makuru Frederica Nkundikiye ibyo bavuga ngo ntibotaha ngo kubera ngo hariho ibyiriza nshingiro ngo riko rirategurwa ni nk'uko bavuga bati ntibotaha kubera yuko igihugu cy'u Burundi kirimo ibikorwa by'igihugu ibikorwa bya politiki biriko birama nibatahe umwanya uwo ari wo wose umuryango wo kwa so na nyoko uba wuguruye nibaze rero kandi n'abantu bake muri politiki babeshyijeho n'abana babo kandi barabareze mu ndero no gukurikiza igihugu no gukurikiza
ndabona akanya kajyanye inyishu gufi ngufi mushyantahe
cyane no gukurikira cyane cyane no gukurikira cyane cyane donge iragi ry'abasokuru bagwanira igihugu batagira n'ibirato bakajabuka inzuzi zirimo imvubu, zirimo ingona, bikabajya bagacumitwa n'amahwa, bakagwanira igihugu, bakagwana n'umuzungu afite inkoho, bakabyemanga kandi igihugu cyacu bakakigwanira, bakacagura kuri abo bantu nibabyo mu muzini zabarimwo baje tukorera igihugu cyacu, dutegura akazoza k'abana bacu abariho n'abazovuka.
Yego, reka tubibutse inshuti mwese komuniko mu Rwanda nyakumviriza iradio Ijwi rya Amerika, telefone ya Gordien, nibaza ko twasubiye kwironka. Gordien, mwiriwe neza?
Namahoro.
Namahoro, muhiyehe?
Murundi mu ntara ya Karuzi.
Karuzi, murafise ikibazo cy'umviriro, tugakwijambo mu kanya gato.
Yego, ubwa mbere nagambaga ko mutumire mbega muvize politiki nyabaki yo kujya mu bagabo kanya baba barahunze. Mbe, icyo byarabahunganye kugira abaze mu Burundi. Mama alitori umuti chanye mozo vigenza guti. Chanye mwakite ukunu mozo wa kwa chini ya bangu umuti, murakoze.
Murakoze Gordien, icho ni kibazo umushia nahe njangwa ya kishikirije. Yowanza kuhishu, aliko mukanya gato yi chanye gose, urawe kuhisaha ndi wazako vijinshi mwabibuze, umushia nahe jibir beko, mukanya gato amasu gonda mirongine, kunda labisa.
Ibibazo, datu mewahunga, wagomba kugwanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Bwa bategura kudeta none iyo kudeta yarapfuye anti yashobotse umukuru w'igihugu bagwanya ni wahari no kuvuga yuko abadakurikiranwa n'ubutungane butaha abakurikiranwa n'ubutungane nabo nyine bakabyitaba hanyuma bakabakira imanza hanyuma imanza biciye biragira igihe cyangwa bakanabagirira n'ikigongo mugabo barataha kuko n'abarundi nta n'umwe azoguma hanze n'abana babo nibareke kubigisha ko kuba mu mahanga aricyo kintu cyiza niba bakunze igihugu kuko ibya politiki birahera igihugu cy'u Burundi n'ikizohera
ndabona y'amasegonda hezereka duhe n'ijambo reka duhe n'ijambo Pierre Claver Nahimana kuri icyo kibazo cya Gordien. Ibintu byatumye abarundi batari bake bahunguka byoba byaravuye mu nzira kugira ngo bahunguke bose
ahubwo no tumanishura ikibazo waruheje kubaza uti mbega kugira ngo abantu ntibabandanye bamererwa nabi mu Burundi ivyo genda gute nico bwo ndemengo kirakomeye je kubwanje uravye ibihugu nyene biremye usanga abamera na ubuzima bw'igihugu barashobora kuva hagati mu gihugu canke bakava hanze y'igihugu rimwe baramenyekana handi ntibamenyekane kandi ugasanga ubu haje mu bintu by'abateroriste usanga naho ari ibintu bikomeye cyane gose umuntu atakunda aratora neza ariko ibyo byose kugira tu ibihugu bibyikingire n'igihugu cyacu kirimwo ica mbere na mbere no gushiraho ipolitiki ituma abene gihugu bose baja hamwe nihabe cyane cyane mu gihugu hagati imishamirano hagati y'abene gihugu hagati imigambwe nibindi mwe nivyo limite nationale aho ntuzotuma wubaka imigambi ituma wikingira amabi amwamwe iyo hari abantu bashaka kubatera bavuye hagati cyari bavuye hanze usanga bari kumwe bakikingira kuko ntushobora gukinga byose inkozi z'ikibi zamaziriho mugabo muri hamwe mukazikingira niho biheza bikoroha aniho twogabanya rero ubwicanyi bushikira abantu aho rero twokwishimikiza amasezerano y'Arusha tukishimikiza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi tukishimikiza n'ayandi mategeko yose agenga igihugu kugira ngo abarundi basengere ku mugozi umwe bicingira amabi yose azarabashikira.
Yego, namwe Emmanuel bamenyekane ku kibazo cha Gordien ubu ni gihe cyuko abarundi bahunze bahunguka bose
mbo nkuko abandi bari kwarabivuga je nibaza ku Burundi twamaze kugira intambwe ikomeye muri demokarasi kandi biraboneka no kugene nk'iri bwirizwa nshingiro bariko bitegurira kuri tora nibaza yuko dutsimbataje intwaro ya demokarasi izotuma abarundi bose biyumvamwo mu nzego ziriho kandi biraboneka neza ko ukugene intwaro za kera zatwara ziga abantu zifatiye ku bwoko cyangwa ku ntara cyangwa ku migambwe atariko bimeze ubu nicyo gituma nsigura neza ku byerekeye aba bahunze mu 2015 nk'uko jangwa yari yabivuze benshi bari bapfuye ikibanza cy'umukuru w'igihugu ori mukuru w'igihugu ntiyishize yari yarungitswe n'umugambwe yarimwo
ariko abanyagihugu basanzwe nta kibanza cy'umukuru w'igihugu baba bari kwararondera mu cyana he Emmanuel bamenyekana
iyo ngorane rero ubu ntabwo ikiriho bashatse bogaruka arabacirwa imanzu bakazibacirira hanyuma jenda ziko barundi dusanzwe tuvukana kandi ukundana nayo ibere rikayaze nibaza ko atangorane nyamukuru yuko nta bantu bari bafite umugambi w'ukwicana hagati yabo warimwo bari kubagwanira ico kibanza cy'umukuru w'igihugu ibyo rero jenda bivuze nk'umuntu w'umunyagihugu asanzwe sinagize politike ndende ndayikurikiranira kure na hafi je kubwanje mbona botahuka ikibanza cy'umukuru w'igihugu bamukunda batamukunda ubu niwe dufise kandi yashyizweho n'umugambwe wiwe biciye mu matora no mu nzego zigenwe n'umugambwe yarimwo zikongera zikagenga n'imigambwe yari mu gihugu
muriko
bashobora gutahuka nta kibazo
muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ya Amerika turi kumwe na Moses muriwe neza egera telefone muvuge cyane Moses murafite ikibazo icyumvira mu kanya gato
ego mena ifite icyumvira n'ikibazo no kubyerekeye rana nka politiki y'u Burundi no muto y'igihugu gukomeza gukora kuri imbere kandi cyane ko kubona abarundi bashoboye gutegura ibyizashingire kandi bakaba bafite no kuritora bene baza ko bari bari ntambwe ya mbere zabiteye je nabishima cyane kabisa nkamwe ibyiza cy'igihugu narenganye tugerageje kuraba nka kare kwa hose dutorerwa ibyirizwa cyingiro n'igihe cyo bihari ndi kwatoriye kandi cyo dutorerwa hanze y'igihugu ariko no munsi cy'ushoboye kwitera inambwa barundi tukeguye ibyirizwa cyingiro turarangiye ibyirizwa cyingiro kandi tuba turi tode geneze niba ari ko azo bari ikintu cya mbere ni ntabwo ibyo bari biteye cyo cya mbere cya kabiri ntabwo basukirize ni kuterekeje ni byabaye mu ntara ya Kitoki muri kamwe na Uganda na cyane cyane tujye kuraba mu bwicanyi bwabaga mu Nyarabunywa tunavuga nyuma yo basimbu ya politiki kabisa ntabwo mwose mu gihugu aho tugenda guhohotera bene igihugu bakicwa bunyamaswa hanyuma nakurikira nabwo nabira isare nka leta y'u Burundi ko yogira ikigoro kanini abakoze bijya mu bisa kamini bitarenze n'imiburi ibiri n'amezi abiri abarundi akaba bamenye bamaze kumenya ati abakoze ubwicanyi bwabo murabonye ni bande murakoze ku mpanuka kanya
yego murakoze Mozeza mushanahe Pierre Claver na Himana ivyumviro bibiri vya Mozeza mugihe cyo muvuze
avuze cyane cyane ku cyumviro cyo mu cibitoki ico twaramaze kukivuga ko twarandi kucyandika ko yuko ibyabereye hajya mu cibitoki ari ibintu by'agahomera bunwa ni bimwe bisa nabwo bita terrorisme twamatubona ahandi bijya inzego zijejwe umutekano n'igihugu cyose bateza kubihagurukira kugira ngo tumenye ibyari byo n'ibyo kuko turumva yuko terorisme yinjiye mu Burundi byoshika ibindi bintu bijya bitegera guhagurukirwa kugira bigwanywe ibyo nico dusaba twese kandi twaravuze yuko abarundi bose bateza kuja hamwe mu butandukane bwabo kugira ngo barabe ingene bo bigwanya ariko je nababwira yuko bujya ku kindi cyumvira afise bujya ibyizwa shingiro ririko riratogwa igiye muri referendum sintanguro kandi si herero ry'ubuzima bw'igihugu oya kuko ubuzima buzobandanya yaba oya yaba ego ubuzima buzobandanya kandi hari ibibazo bindi bikomakomeye tubona muri kino gihe bizotegezwa gutorerwa inyishu izo nyishu zizotorerwa ku bibazo bikomakomeye rero nizo zizotuma igihugu kija hamwe uko kwiyumvira rero ngo aratoye ego canke oya ngo byose biraheze yo bariko arihenda twebwe siko tubibona kuko hari ibibazo bihanze abenegihugu by'ubukene by'iki ibyo byose bizoteza gutorerwa inyishu abarundi bari hamwe nuko twe tubibona yuko tajya abantu bahava bagira batiyo ko batoye oya turahwereye canke ngo ko batoye ego turahwereye oya sintango kandi siherezo twariko tubibona
ego tubibutse nshuti mwese komunikamo abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Thierry Muri neza?
Muri neza Frederic.
Muri neza muri hagati yawe?
Ni Bujumbura mu Burundi mu ndamukirize umutumire.
Nabatumire batatu urakumva izina ry'ikirundi ninde?
Nitwa Isaki.
Isaki duga ku jambo?
Ego ndashimye cyane ako kantu umuntu ahereje ko nakantu by'ukuri gatanga umwizero kandi karemesha Abarundi muri kino gihe cy'amatora kuko yongire ko kino gihe cya referendum cyo kwiyamamaza abanyagihugu bumvise kwiyamamaza na bose bumva yego na oya ariko mu by'ukuri ndafite amakenga mbere nka nibaza yuko bashobora kuba benshi icyo kibazo badakunze kukibaza iyo babonye abategetsi baje kubiyamamaza ko imbere yabo kenshi bake babona icyo jambo gusa hama n'inzoga baba ariko ndibaza ko batabategurira mu by'ukuri ibirimwo igituma batora yatangiye batora nibeze ndibaza ko benshi batabiteguriwe cyane ariko Frederic Dewey Kingenza hari akantu mwavuze ngo ubwicanyi bwabaye ku munsi wa gatanu ati mu buhaye insiguri yayo Frederic Dewey ubwibanze ubwa mbere sintahura imbo n'imwe yotuma twica mwene wacu nta kintu na kimwe kiriho cy'insiguro rero gusa bino bintu byarabayeho ku buryo Abarundi igihe cyose bumvise amatora baca bahamuka kubera abazi bikurikirana ubwicanyi mu matora abo bwicanyi cyangwa n'inyuma yabo bwicanyi ariko gituma ngira nera akamo abanyepolitike b'u Burundi nimba mu by'ukuri igihe cyose tuzovuga amatora baca bicana nta kamaro y'uko aba kuko umunyagihugu yamatura ubikwa ahamuka urabizi imigwana yarabayeho mu Burundi mbwa nta mugwi n'umwe tugeze tubona utsinda leta bitwe kwabaye ibiganiro rero umuntu wese afata iyo nzira kubwiwanje no mufata yuko ari inyuma y'amajyambere no mufata yuko ari umwasi w'igihugu ikibazo kihari barakiganira hama kikabona gutora inyishu umugabanyagihugu ntibagwe mu mporero by'ibintu by'amatora batora umunsi umwe bikaba bihe Frederike murakoze cyane n'akababaro ku bwanjye byaranambabaje ku mutima
murakoze Thierry icyumviro gihambaye cyane rwose mushyirantahe Thierry yashikirije reka mushyirantahe Jean-Jacques Gilbert Beko mu kanya gatoya cyane rwose mugire icyo muvuze kuri ivyo avuga ko cyane cyane iyo habaye amatora imbere yaho usanga hari ubwicanyi mu Burundi ugasanga abanyagihugu baricwa icyo cyumviro mu kivuga kuri
abuze neza cyane kandi arahanuye ibyo turabishimye ariko mu Burundi ingorane nyamukuru zari zihari zaraheze ubu zaragabanutse cyane kuko icyo twibaza kandi n'icyo tubona twebwe nk'abantu barara mu bisata byinshi by'igihugu ingene igihugu bitunganywa n'ingene biriko biragenda turabona neza yuko igihugu cy'u Burundi kigeze ku ntambwe ndende niyo muremesha yuko ubu ugiye mu nzego z'umutekano biraboneka neza yuko izo nzego z'umutekano ziri hamwe biba izani mu gisirikare cya kera igisirikare cyari cya CNDD-FDD igisirikare cya FNL abo bose bari hamwe kandi ikintu gishimishije kindi ni uko na Gwasa Gato unyatoza oya kandi akaba ari mu nama nshingamateka ariwe icyegera cya mbere cy'inama nshingamateka ibyo ni ibintu kame ibintu byiza bishimishije ari muri leta y'u Burundi ni ukuvuga yuko idemokarasi mu Burundi irateye imbere rwose ibyo bindi ibintu bito bito bigenda birakosorwa buhoro buhoro
reka n'icyo kibazo
ibintu bito bito bigenda birakosorwa ikibabage rero ni ibyo by'ubwicanyi kwicana n'ikintu kibi cyane rwose intambara n'indi twabibanye imyaka myinshi ibintu kuri birakenewe yuko Abarundi bakubita agatima mpembero ntibibagire ibyabaye muri iki gihugu cyacu ntibibagire
ndabona akanya katujanye mushyirantahe Jangwa Gilbert Beko yego mereka tubaze mushyirantahe Pierre Claver Nahimana agira icyo avuze ku cyumviro cyashikirijwe na Thierry ku byerekeye cyane cyane igihe cy'amatora ikana ubwicanyi buba muri icyo gihe
yego twama tubibona mu gihe cy'amatora ariko usanga ari ubwicanyi butandukanye buri usanga butandukanye nibyo mu gihe cy'amatora ko twaje twabibona mu Burundi muri no muri imyaka iheze usanga hariho imishamirano ariko sinohuta mvuga ngo bijya byawe mu cibitoke ngo byavuye ku matora kuko ibyo ntabyo tuzi uko ariko byagenze
kuko ni ibintu binyegeje atawuzi nta uratanga isiguro itomoye ivuga ibyo bintu ngene byagenze cyo tuma byongora kuvuga ngo bijya bintu byabaye ngo nukubera amatora sino huta ndabyemeza gucyo ariko icyo novuga nuko mu gihe cy'amatora usanga hari imishamirano hagati y'abantu hagati y'imigambwe ibyo twarabibonye ubuhugu novuga yuko nkumbere ushora kwa byari byagabanutse gatoyi naho navuze yuko hari urorero bwerekana yuko hamwe hamwe byagoranye ibyo nkumbure mu myaka izoza abarundi bagiye baricara hamwe imigambwe icara hamwe bakagerageza
gukora kanya akatira
ngo
imbere yuko dabaha ijambo mushana Emmanuel bamenyekana kugira ngo namwe mbwire ico muvuze ku cimviro cashikijwe na Thierry nagomba mbanze ijambo Amede Amede muri neza muri he Amede
Kirundo ibyambarangwa
yego izina cy'Kirundo irende
nimubona
duga ku ijambo mu kanya gatoyi cyane gose ikibazo cimviro
epo si cyumviro cyanje nuko umuntu ayikarara abaneza uko yamamazo ya referendum n'ukuri urate n'ibindi biro byagiye birahaca turabishima cyane uko yagiye ntaba ku mpande zose kuko turate ko uba
vunagura amajambo wihute akanya karagiye yarabisaha
ego uretse twavuga duti bemezwe ibyo kwemeze ko dutotora ibigo barabikoze mu mutekano kandi byarangiye kwarangiye neza
ego
ndi kuri kuraraba muri ka
sozera mu kanya gato cyane rwose ndabona telefone ya Amede isa n'icitse reka mushenahe Emmanuel bamenyekane icyimviro cya Thierry eka muca mutugwa ku ijambo n'ico cyimviro mushanahe Amede ashikirira Emmanuel matwumva Emmanuel nawe nyine ndabona telefone yiwe isa n'igiye reka tusabe mushanahe Claver ndahimana niho muri
ego ndabumva
mutugwa ku ijambo cy'icyimviro gicikirijwe na Thierry na Amede
cyerekeye
Amede ariko avuga cyane cyane ku byerekeye avuga ko ikiringo cagenze neza ico n'ikibazo mwigeze gushikiriza ikiringo cyo kwiyamamariza gutora ego canke oya cagenze neza muri rusangi tuga ku ijambo
ugereranije n'ibyabaye muri mu myaka yahera nka cyane cyane nko 2015 nabivuze kare atari iki kintu cinjiyemo ico mucibitoke umuntu adafite insiguro itomoye na gatoyi insiguro itomoye nta turaroha mugabo n'ikintu urabona cishe abantu benshi tutazi yo byaje biva umenye ni terorisme ugeranije n'ibyo byaje mu 2015 urabona yuko iyi referendum naho atari amatora yerekeye bashinga amateka canke umukuru w'igihugu urabona ko byari byatanguye neza urabona yuko imigambwe iri ku rubuga ukabona yuko ishobora gukora yose ariko hakaza haracamwo ibintu twabye tuvuga ati hariho intara zimwe zimwe amakomina mwamwe wasanga ari abategetsi ari abajeje umutekano bahohotera abari mu migambwe
ikavuga
rumwe na leta
ekomerika ijambo rya nyuma tuhe na mushenahe njangwa jibelbeko telefone ya Emmanuel isani ya chitse mukanye gatoyi cyane rwose ikintu mura ncokorwa kugira ngo eka ayo matora zagende neza kwigerekezo ya 17 n'ikihe mufite iminota 25 amasegonda 25
twotaba leta y'u Burundi gucungera umutekano kwiye kugira ngo abazojya gutora atore neza badahugumbwa badaturatuzwa kandi atamuntu numwe abagora bagatora ikiri ku mutima wabo kindi cya kabiri dusaba leta dusaba abenegihugu yuko bafatana mu nda bakarengera
mushiya ntahe njangwa Gilbert Beko murakoze cyane gose ku kanyamwato yo kugira ngo tuganire ndagushimiye cyane gose mushiya ntahe Pierre Claver na Himana ndagushimiye na mushiya ntahe Emmanuel bamenyekane turashimiye abanyuwanyu radio ijwi ry'Amerika bose badutekamo bagashikiriza ivyumviro byabo eka nibibazo bari bafise turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteza amatwi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Mubandanye kumviza radio ijwi rya Amerika.